Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Gutwarinda batifuje ni kimwe mu nkurikizi cyo kimwe n'imboza mabakoregwa abigeme n'abakenyezi. Mu bihugu biteye imbere, ibitigiri by'abigeme bazitwara biri ku rugero ruto nk'uko inkuru zitandukanye zibimenyesha. Mu bihugu bitaratera imbere naho, uko umwaka utashe, abigeme batwara inda batifuje baharugwa ku bitigiri bishika 200,000. Abatari bake muri abo bari munsi y'imyaka 18 nk'uko ishyirahamwe FINWAP ryitaho igwirana ry'abantu ku isi ribimenyesha. Ugufatwa ku nguvu kuza imbere mu mvo zituma abakenyezi n'abigeme batwara inda batifuje. OMS ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi ryemeza ko ibice 35% byabo bakorerwa ico kibi n'abo bubakanye canke mu kibano. Icyo tutokwibagira ni uko muri kino gihe abigeme batari bake binjizwa mu mwuga wo gushurashura bikaba kwegera inda batifuza. Twasanze ko imigenderanire itagenzuye neza hagati y'imisore n'inkumi ishobora gukwega ugutwara inda. Ivyo biruko mu gihe n'uburyo bwo kwikingira gusama imbanyi budakoreshwa ku rugero rushimishije. Imbanyi zitari mu migambi kandi zishobora kuba inyenda muvano y'amabakoregwa abigeme n'abakenyezi. Akarorero ni gukumigwa haba mu miryango canke mu bijanye no kwiga. Ukudafashwa mu gihe bariko baribaruka navyo nyene birashika. Ingaruka ni ukutitabwaho kw'abigeme batwariye inda iwabo co kimwe n'uruvyaro rubakomokako. Inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko akatari gake batagaburirwa ibikwiye, bagahabwa ibikorwa vy'umurengera canke bakangazwa. Uko biri kose, ayo mabi ashobora gutuma amagara y'umukenyezi n'umwana yibarutse ameregwa nabi ku mubiri, akanatera ibikomere byo ku mutima bigora kuzimanganya ubuzima bwabo bwose. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, turabira hamwe ibijanye n'amabi akoregwa abigeme n'abakenyezi no gutwara inda batifuje. Kuri mikro, muri kumwe na jewe Josene Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo muri komine Gisagara iri mu ntara ya Cankuzo. Mugenzanje Ala Yvira Nkunda arubaza ati: twokinga gute amabakoregwa bigeme batwariye indi wabo? Ngizi nyishu bamuha
igito gitabwi wabo cumwegeranye ukamusubira ko kogeye amaze kumara imyaka 18 abaze ubwenge kandi abazi cyari ko aronona.
Mwobanza kwigisha nk'ugwaruka tukamenya ngaruka mbi zodushigira mu gihe dutwaye izonda tukavyikingira bitaradushikira.
Nusaba yuko nk'igihugu cy'u Burundi nyene coraba ikagwiza ibintu vy'amaservisi mu gihugu hama twese tukaronka akazi dukora, abavyeyi nabo ico bokora bugira umwe wo kubahimiriza bakabakura mu bintu vy'ubunebwe.
Bishitse umuvyeyi umenye ingene afata umwana we nk'uko ari umwana, kuko n'umuntu yagwe mu ikosa ntiyo mukura kwa maboko.
Nukurinda kuyikorora kugira ngo ashobore kubungabunga neza umwana wiwe. Yarinze ayitwara atakwihebura canke kuvuga ngo acavuga ati biraheze.
Mu kibano bogerageza kutamukumira bakamwereka yuko amenye amagara y'umwana we ari mu nda kugira ngo akure neza.
Vyiza bwa mbere ngo mwumvirize kanamukingira kugira iyo nda azayitwarane amagara meza.
Niba yabikoze arondera amaronko bakaraba ingene boyimukuramo ntave yiyumvira ko mukaga akava mu muhana wabo.
Rero gereza kubasigurira uko byamugendeye hanyuma akasaba n'ikigongo bikunze kugira ngo bamushire bamusubize mu bandi bana.
Kwawe nyine biraba nk'abasore n'inkumi kongera kwigisha n'imiryango ukuntu bafata abana batwaye nk'izo nda nyine z'inshusho.
Ababyeyi bamuba hafi bibe ngombwa bakengere n'umwana bafise muri iyo mbanyi yiwe atakubahisha.
Leta yari ikwiye mbere kugerageza ikagwiza amakrebe mu gihugu ugasanga nta ngorane zibaye.
Ama matohoza yakozwe yemeza ko ibihumbi n'ibihumbi by'abigeme batwara inda batifuje mu gihe bobaye bariko baragwiza umwimbu. Imigambi ifasha abakenyezi bagize ingorane benizo niyo zibakingira n'izindi ngeso mbi bashobora kwinjiramo nko guta ubuzima bahoramwe iwabo bakangarira mu bisagara. Amakuru dukura mu gihugu ca Mali atumenyesha ko ishyirahamwe Entwa Invi n'ukuvuga uburaro n'ubuzima yakira bigeme birukanywe bashika ku 150 ku mwaka. Icyo gihutira n'ukumviriza ingorane bagize tutibagiye kubasubiza mu miryango iwabo. Icyo baye ciza n'uko twigorobe n'utwo twokogwa biciye no mu migambi ya leta nk'uko vyibonekeza mu bihugu bimwe bimwe. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'amabi akoregwa bigeme n'ugutwara inda batifuje, tega amatwi itohoza mugenzanje Alain Yves Rankunda yagiriye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Urakoze Joseline kumpa ijambo. Abigeme batwaye inda batifuje bo mu ntara ya Cankuzo bahura n'amabi atandukanye mu miryango yabo. Hamwe ni guturubikwa biciye mu bitutsi vy'urutavanako. Ahandi naho ni guharigwa ivomo. Icibagiwe co ni kwimwe ijambo nkuko vyashikiye Marie Louise Nyeniteka afise imyaka 23 aba ku mutumba Nyarurambi agasozi Ngundusi. Ugufungurirwa ntikoroshe nkuko uyo mwigeme yavyariye iwabo umwana w'umuhungu yongerako aronswa izitamwongerereza amaberebere akarorero n'umuceri n'ibiharage bitarimwo imboga. Ukomoka ni Nkurikizi Mugisha Angelica afise imyaka 19 aba ku mutumba Muterero agacimbiri Rurama aratubwira uko vyamugendeye.
Baranshwaniye ndava no muhira nza kuba hano amaze kubyara umuntu amaze gukura amaze nk'ukwezi numva ko ngowe ntari uhande y'abavyeyi je niyebuye kuko yabari nka mama twaba turi kumwe ari nka ngwaye nari kumubwira ati ngwaye kunuku.
Intandaro y'ukutumvigwa kwabigeme batwaye inda batifuza ni kudahuta kuvuga uwayibateye. Akarorero ni Kankindi Emanuela yemeza ko atorohewe kuko atemanze izina ry'umuhungu baryamanye. Kubwiwe yashatse kumukingira kuko yari umunyeshure ataharigeza mu vy'ubuzima. Ishavu ry'umuvyeyi rituma ahana umwana wiwe yatwaye inda atifuje. Niyo Mutoni Claudine afise abana batandatu atugira ko uwiwe amwamiza ku bikorwa vy'imuhira. Imivumo y'abavyeyi yamiza mu mubabaro umukobwa yatwaye inda atifuza. Twumvirize Kankindi Emanuela wo ku mutumba Nyarurambi mu ntara ya Cankuzo.
Nababaye cyane gushika basubira n'inyuma mu nzuye mu bintu by'ibiro n'ibiki ndonda ndasubira inyuma cyane nabona umengo nzobaho nabi nyene.
Inyifato yo kutaja kure y'umwigeme yatwaye inda atifuza iribonekeza. Berize Ndayishimiye afise imyaka 18 aba ku mutumba Muterero agacimbira Rurama yemeza ko nyina yamushigikiye atarinze kumujya umutima. Kubw'uyo mwigeme afise ikibondo cy'umwaka umwe yakijijwe n'uko yihutiye gusaba ikigongwe. Ubukene mu miryango buracivutu umuvyeyi mu gihe yumvise ko umwana wiwe yashikiwe n'ugutwara inda atifuza. Burumange Theodosia amaganya niyo amuranga. Tumwumvirize.
Bigenda yuko umwana atwara inda tabishaka none nk'aya makuba ziwa ansitse ko ndobigira gute ubu ni yabyara ndomufashije iki ntana kahuzu ntani.
Tumenyeshe ko abahungu bateye inda abigeme batamabaze manze. Marie Louise Nyeniteka yarituye umuryango uwayimutwaje uranka kumwumvira. Ikimubabaza nuko uyo musore yamuhemukiye yari yamwemereye ko azomugwa inyuma. Ukudahana uwagiriwe ikosa ryo gukorera mabi abigeme batwariye inda batifuza iwabo nibihimbara abajejwe guharanira agateka kazina muntu mu ntara ya Cankuzo. Dutega amatwi Ezekiel Ntiziriba aserukira umuhari rigiteka muri iyo ntara.
Twebwe icama cyatu babaje cyane nukusanga abatware bo ku rugero rwo hasi no kuvuga abarongoye imitumba usanga bariko baraca imanza basubirira bucamanza agaca izangondagonde aho gushengeza abakoze ako kabi abashurashuje abana ugasanga bariko barabumvikanisha ataho byabaye kandi biciye inyuma y'amategeko.
Ukudahari rivomo abigeme bashikiwe no gutwara inda batifuza nakamugategwa ingo n'imiryango.
Thank you.
ariko rero ukwakirwa neza mu miryango kumwigeme yavyariye iwabo ntikurashika ku rugero rushimishije. Inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko abigeme batwariye indi iwabo bahatirwa n'abavyeyi kubaka ingo kandi bakiri bato. Uko jijura abavyeyi mu bijanye no kwita abigeme batwaye inda batifuza vyofasha mu kugabanya ibitigiri vy'abandanya gukoregwa amabi. Akigoroka dasanzwe kama leta kokogwa mu kugwanya imvo zituma abigeme batwara inda batifuza. Akarorero nukubajana mu ishure canke kubigisha imyuga mito mito itandukanye. Ubwo bumenyi bwabafasha mu kuronka ubuzi canke kubushinga bakibeshaho no mu gihe bo babahuye n'ingorane. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'amabi akoregwa abigeme no gutwara inda batifuje, tega amatwi kiyago twagiranye n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Cankuzo mu bijanye n'imibano na Karanga. Juvenal Havyarimana aganira na mugenzanje Alain Virankunda.
Juvenal Havyarimana ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Mbega mukingira gute abigeme usanga ariko arakoregwa amabi mu miryango iwabo bivuye yuko batwaye inda zishushu?
Yaro kubavugira abantu bashobora kubafasha no kubashengeza igihe byagaragaye yuko bashoboye gukubaguka banda kubashira mu kibano iyo bibaye ngombwa tukabashengeza mu masentare.
Ibibazo vya ubigeme baba bafise bivuye ku nda batwaye mu bikemura gute?
Iko ikintu tumuhimiriza bwa mbere yandikishe umwana mu birondangamuntu kugira ngo ejo ashobore kuronka uburenganzira bw'abandi bana. Umwana yandikishijwe araronka ubwenegihugu hanyuma akabaronka uburenganzira haba mu bijanye no kwivuza no kuja kwishura.
Abona bo baba batumye abakugwa bazigiriza ngorane muraheza mugakurikirana mukaraba ko vy'ukuri za manza za genze nk'uko vyatezwa kugenda.
Turagerageza tukakurikirana tukaraba ko izo manza zaciwe bakaheza bakatubwira ico bacavuye mu izo manza.
Ariko hari abandi bigeme usanga batitura ubutungane mwibaza ko vyo biva kuki?
Umva hariho kutamenya ko amushengeje ashobora kuronka inyishu yifuza. Buraheza bigaca muntu nze mukumwubahura biciye ri amanama kubahimiriza yuko ashobora kubivuga kugira ngo dushobore kumufasha kwitura ubutungane. Sigikorwa coroshe kuko hariho umugabo afise nk'undi mugore agatinya kwandikisha uwo mukenyezi kuko ejo azomusaba ibimutunga n'ibitunga abana.
Murafata umwanya mukara ko vy'ukuri ivyegeranyo mwahawe n'abakuru mitumba ari vyo vyukuri.
Tukiragoye kuko usanga tutagira n'uburyo bwo kwiyunguruza twe duhana uwo muntu yashoboye kumuturubika tugushira imbere kubumvikanisha.
Ndabakenguruki
kandi ndabakenguruki.
Ala Ivirankunda kuri ayo majwi n'ivyo biganiro adushikirije. Tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura guharanira gateka k'umukenyezi.
Birababaje kuona mabakuregwa abana rugo turorera abakenyezi baraburabuzwa bagakubitwa nk'inzoka hariya bikandira mu ngete ngo niko zubakwa makenyezi uja gukirirwararayirata ehu umugore afatwa nk'umwatsi w'indaro umugabo akiyibagiza ko barusangiye biratangaje kubona atatege korito moye yubahiriza umugore mu rugo.
Twibutse abariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cy'iju rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'amabi akoregwa abigeme hamwe no gutwara inda batifuje. Garuka nimurambigwe kume hafi y'amaradiyo yanyu. Ni ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Inyigisho zotangwa kugira ngo tureke kubona abantu batwara inda z'inshushu ari benshi zoba ari nk'iziye?
Ni inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Byo bereka inkurikizi mbi zishikira umukobwa atwaye imbanyi atarakura.
Mbaza ndakwishura.
hari igihe ushobora gusanga umuvyeyi akaze cyane ugacu usanga rero aramwirukanye abo bakobwa bokingirwa gute
iyo amwirukanye kunyura ibintu ho abavyunyiye kuko wa mana yari mu ngorane babikeneye yuko mwiryo shavu y'umuvyeyi hoba kwicara hamwe ngo bayage abanze ivyashitse
mbaza ndakwishura
abakobwa nabo nyene mu gihe byahita gatwara ndayishushu hariho beshi batabigarukiriza ngaho aca yiyongeza kwataca abiriheba
hariho ubuzima abarimwo umutuma ahindura inyifato utamenye yuko ashobora gutwara iyindi nda azabunye asuye gutwara iyindi nda
mbaza ndakwishura
igihugu cotekanya inyigisho z'ukwigisha imiryango myinshi
iyo miryango irakeneye inyigisho ari umwana ari umuvyeyi bose barakomereka kugira ubwa mbere babasubize hamwe habikiyago kugira bashobore kuba hamwe muri ngorane iri kirashika kenshi na kenshi imiryango irasambuka kubera ingorane nk'izo
rugamba rwa maki nkayanje
Rwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ibyo bibazo
baza ndakwishura
abavyo bitaborohera ukwakizongorane kubera umwana wabo abayatwaye inda y'ishushu
ntibiborohera kwakira izongorane ziba zishikiye abana babo kuko bwa mbere bari babizeye ko vyinshi hama bagatangara ntibibashikiye kuko ntavyo bari biteze ikindi kigoye ni kimano baza barayaga aho baciye hose ati mare muzi vya kwa naka wa mwana wa naka yatwaye imba nyishushu ivyo byose bikabatera isoni ko umuryango uba wandagaye
baza ndakwishura
Nkeke bavuga yuko umukobwa atwaye inda y'ishusho bitegereza gutera ingorane mu muryango.
Bitera ingorane kuko mu mico yacu ni imiryango ishingiranira. Kubona uwo mwana atwaye inda batagise w'ico kibondo biratuma haba ingorane mu miryango. Biramutse bishitse boja hamwe abavyeyi n'umwana bakayaga kamenya se w'ico kibondo imiryango ikabonana bakamenya ukuntu botorera inyishu y'ivyo bikoberashika. Erega no ku muryango w'umuhungu abari kibazo.
Baza ndakwishura
iyo mukobwa yatwaye inda atifuza ashobora guca ayikoroza iyo bayikoroje mu muryango byozana amahoro
amahoro byozana koroza imbanyi bishobora guhitana ubuzima bw'umwana ataba araronka ubukomezi bukwiriye ngo ashobore kwakira ikibondo siyo nyishu yongorane iri mu muryango kuko abayishe n'umwigema bikoze akwiye guhanwa
baza ndakwishura
yabase kwakira umukobwa yatwaye inda y'ishushu bishobora kugira ingaruka iyihe ku mwana yibungenze
burya umwana ari mu mbanyi arumva ukuntu umuvyeyi wamerewe bikaba igikomere kuri we nico gituma rero baguma basaba yuko umuryango woguma hamwe ntusambuke n'ibihe bigoye babihagurukiye bakaja hamwe bose bishobora guterega inyishu
Rugamba rwa maki nkayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwamutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
Baza ndakwishura
ku bavyeyi baba birukanye abo bana bitanga ishusho iyihe mu muryango
nta shusho nziza bitanga mu muryango bose baguma babivuga bakibagira yuko ivyo bishikiye kwa naka bishobora kubashikira mu rugo kwa ntivyoroshe kuko nibindi bije byiyongera mu bikorwa byo mu muryango umufasha kurera uwo mwana nawe agaheza agashishikana amashuri yiwe
mbaza ndakwishura
bega abantu bavukana babonye mushikiwe atwaye inda boca bamwanka
nibo mwanka kuko igito gitabwi wawe ingorane zose azogira bazoza biturabo ngo bamufashe ntibyari bikwiye gushika kure ngo yangazwe ngo aburi icajya aburi haba harabaheza bagasohoka neza bakaba sohora niteka mu muryango
mbaza ndakwishura
none iyo bishe uwo mwana akavuka uwo mwana leta imufata nk'umwana nk'abandi cyangwa
uwo mwana avutse kumwigeme yamwibarutse kunda y'inshushu avutse araronka amateka arangwa umwana wese mu gihugu c'i Burundi araja mu rutonde rw'abana baronka y'icacu araja mu rutonde rw'abana bavugwa kwa gusa ushaka imyaka 5 arandikishwa ku mategeko
Yeah.
murakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyisha ha yugaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura guharanira agateka kumukenyezi
birababaje kuona mabakure gwabana rugo turorera amakenyezi barabura buzwa bagakubitwa nk'inzoka hariya bikandira mu ngete ngo niko zubakwa makenyezi uja gukiri wararayirata ehu mugore afatwa nk'umwatsi w'indaro umugabo akiyibagiza ko barusangiye biratangaje kubona atategeko ritomoye yubahiriza umugore mu rugo
duhe ijambo abanywanyi bacu Jean Mustafa w'ibusoni mu Kirundo yatwakuye abaza ati none kuribwa cyane mu matwi ukumva woguma ukoza yakampi kikibiriti ariko amatwi atadidima byo biravugwa muganga Anita Munyana tanga inyishu ku ico kibazo cy'umunywanyi wacu
nukumenya yuko nta kintu na kimwe kikwiye kwinjira mu matwi urashogoshira mu kakampi ugasanga urononye ibintu byinshi mu matwi yawe wumvise ufise ububabare egera abaganga barafise udukoresho bakoresha kugira bamurike baheze barabe indani urashobora gusanga bivuye yuko wagize ubukuru gutwi bwinshi canke wagize iyindi ngorane mu matwi akamenya ivyo ari byo akagwa n'umuti ukwiranye n'ico yabonye
umukenyezi umujyango n'igihugu imyaka wamaze urimo mwiza itegereza guhinduka wari hanganiye byinshi ubona amashuri y'umwigeme
turashimiye umunywanyi wacu twizera ko yanyuzwe n'inyishu ya muganga nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu kirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti ubumwe butariho buteranwa n'inyama bikubwiye iki
bikubwiye iki
Ubumwe butariho buteranywa n'inyama nkagenda kwakanya ikintu nk'umuntu umubanyi hanyuma amaze kuza kukimwaka ugasanga arakinyimye birashikara igihe nje n'umuntu ashavuye kandi nayo ndagikeneye birashaka cyane bwa bundi umvuye ko kuko ubumwe butariho bwa bundi buteranywa n'inyama
bikubwiye iki
Hajya urashobora kugenda ugasaba ikintu umuntu hanyuma akaca kikwima. Usha ugira ishari tije nanje ko arinza kinyima. Nanje umusi yaje kunsaba ikindi sinzokimwa. Zoca rero nanje ndamwihora ndamwime.
Bikubwiye iki?
Manuro zarimo muri uwo mugani ni hajya umuntu muwamwe usanzwe menga musanzwe mwumvikana mugabo hagira akantu gakomye gatoya mugapfa akantu gato isase ugaje usanga yamaze kugenda kwidogera birakunda no gushika yo hari n'ubukene ugasanga bacavuga ati ko nakanyimyiki reka ubunda muhevye
arabitoye
Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Ivirankunda yafashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com Kome, change mwakure kuri 79953 ubusa 74 change kuri 79934 157 change kandi kuri 79464 609 kuri mikro mwari kumwe na jewe Roseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.